Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nyiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri studio indwi Washington DC kuri uyu munsi wa Mungu. Muri kumwe na Oriane Tangishaka tubahaye ikaze mu kiganiro muri isanga mwumva buri munsi aya masaha nyine saa kumi kugeza saa kumi n'imwe amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa Mungu tuganira hanini ku bibazo byerekeye ubuzima bw'abana ugwaruka muri rusange. Uno munsi rero hariho ishirahamwe Baho Nawe tugiye kuganira naho nabo. Hariho karusho k'umwana areregwa muhira n'umwana areregwa mwibarabara, nivyo iryo shirahamwe Baho Nawe rero muri katsi ya Kamenge mu gisagara ca Bujumbura rivuga. Ni mu gihe baheruka gutangura igikorwa cyo kwakira no kurera abana b'abavyeyi bakorewe amabi atandukanye. Abo bavyeyi bakaba birirwana urudandazwa ruto ruto mwibarabara kugira batunge imiryango yabo. Twatumiye rero Madame Brigitte Nshimirimana, umuyobozi w'iryo shirahamwe w'icyo kigo, atwiganire icyo gikorwa batanguye cyo gufasha kurera abana b'abavyeyi bakora urudandazwa ruto ruto. Kaze rero mwese mushikirize ibibazo n'ivyiyumviro kuri iki gikorwa n'ibindi bikorwa bikoregwa mu makartie yanyu mu kibano mu gufasha kurera abana bato bato. Ikaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Je ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa kumi.
Radio ijwi rya Amerika nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Ku munsi wa Mungu tuganira ku bibazo by'ubuzima n'amagara y'ugwaruka n'abana bato bato. Muri studio y'indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Haraciye amezi abiri ikigo Baho Nawe gisanzwe gifasha abakenyezi bakorewe amabi atandukanye muri kati ya Kamenge mu gisagara ca Bujumbura gitanguye igikorwa cyo kwakira no kwirigwana abana bato bato bari hagati y'imyaka 2 n'itandatu bavutse ahanini ku bakenyezi bakorewe amabi atandukanye. Abo bana bakaba bahora bayererwana na ba nyina babo birirwa bikoreye ibidandazwa mu mayira umunsi wose ukarenga. Ikigo Baho rero casanze ko uko kwirigwana abo bana mu migongo canke babakurikira bibabuza kugira kinini bakuye muri urwo rudandazwa kubera babibangikanya n'uko kwitaho abo bana babo kugira ntibahitanwe n'amasanganya yo mu mayira. Twatumiye rero Madame Brigitte Nahimana, umuyobozi w'ikigo Baho Nawe, hatwiganire icyo gikorwa cyo kurera abana muri karti ya Kamenge mu gisagara cya Bujumbura. Rero twatumiye namwe mwese muduteze amatwi muhamagare mushikirize ivyiyumviro kuri iki gikorwa nk'iki cyo kurera abana bo mu makartie mato mato, cyane cyane kugira abavyeyi babo ntibirigwe barabagererana mu mayira y'ibisagara usanga arimwo amasanganya menshi. Rero iki gikorwa nico kwiheza aho muri hose mu makartie mu kibana aho muri kumbure mushobore kucigiraho mukimenye mushobora no kugikora namwe cyo gufasha abakenyezi aho muri mu kibano. Reka twakire umutumire wacu Madame Brigitte Nshimirimana, kaze mu kiganiro muri isanga.
Gome murakoze cyane kudutumira.
Reka rero mutubwire ibijanye n'iki kigo baho nawe muri make ico mukora n'impamvu mwahisemo gutangura gufasha no kurera abana bo muri iyo quartier ya Kamenge basanzwe birigwa mu migongo y'abanyina babo iyo bagiye gukora urudandazwa ukuntu muri ko murafasha abo bana iki kigo baho giteye gite muri rusange.
Murakoze cyane. Wisanzwe je nsanzwe ndongo ishira hamwe gitware ya vibaho bifasha abantu bake mu ngorane zitandukanye. Rero muri iryo shyira hamwe twumva imigambi myinshi twokora. Twavuga ariko kugurura icyo kigo baho nawe ni kimwe mu bikorwa dusanzwe dukora. Icyumvi rero taje kugira dushobore gushyika ku ntumbero twiyemeje yo gufasha abantu basinzikarizwa ubuzima mu buryo butandukanye. Muri abantu rero dufasha harimo tayitani, abakenyezi n'abigeme bakiri bato baca mu bintu bitandukanye bakorerwa mabi atandukanye. Cyumvise cyaje mu ntumbero kugira natwe icyo duterereye mu kurwanya mabi akorerwa abakenyezi.
Ababyeyi rero mufasha umva bafise abana ugasanga kugira ngo bagerageze kwiteza imbere babirirwa na mu migongo mu mayira y'igisagara bariko baragerageza kudandaza ibintu tunaturiya icyo nico ni kimwe mu byatumye mufasha kurera abana babo. Iyindi mvunya mukuru mubona yatumye muvuga muti aba bana reka tubakire tubirirwane yari iyi
mvunya mukuru nuko twama tubona ngene abo bana bamerewe. Iyo abo babyeyi badafite aho bakorera bariko batemba mu gisagara biranashika bakabatuza kubera kuko baba badafite aho bakorera kumbura agakorera mu bibanza bitatekekanije n'ubutegetsi. Usanga rero bafite utuntu bikoreye waraba neza ngene abo bana bamerewe hawo mu gihe ababyeyi babo ariko barirukanga ugasanga abana bariko barakirwa n'uruzuba. Hawe usanga umuvyeyi afise abana babiri umwe mu mugongo undi mu ntoke ukabona vyukuri ko abana bamerewe nabi. Twavuga ariko kwiyumvira icyo gikorwa ni mu ntumbe yo kubasahiriza kugira bashobore gukora ibikorwa neza batekanye kandi dufashe n'abo bana kuko mu gihe bari kuhacuruza n'umwanya wo gufungwa ntabo baronka twashatire natwe kugira icyo dufashije mu bintu bijyanye n'agateka k'umwana kandi no kugateka k'abakenyezi nyine. Ko tuguma tubona tuti hamwe boba bafise aho abana babo bari batekanye bashobora gukora neza akiteza imbere bashobora kwiteza imbere rero bakisahiriza bashobora guhindura gatoyi ubuzima bubi basanzwe babamo.
Mugitangura rero muheruka gutangura icyo gikorwa mu mezi abiri aheze hari akarusho mubona mu buzima bwabo bakenyezi badafise abana babo birigwana mu mayira mu bijyanye n'umusaruro n'inyungu baronka mu bikorwa byabo?
Ni ukuri naho umwanya ari muto akarusho barakivugira bo nyine. Ubwa mbere akarusho ka mbere kari kuri abo bana muri icyo kigo barimwo usanga abana bariko barakina batekanye hanyuma mu gihe uburyo bidukundiye turabagaburira bagafungura uraze n'ukuntu bafungura n'ukuri urabona ko ari abana basonje ko ari abana batabara baronka icyo barya. Rero ababyeyi batubwiye bati ni ukuri turatekaniwe kuko twahora tugenda tubajyanye cyanke byaduteye ubute tugafuma tubasigano mu babanyi cya tukabasiga ku ibarabara tugatanga utwana we twasinziriye ku ibarabara. Ubu rero aho tubakira tubafunguriye hari umuntu nyene yabaraba nta matetana akabajyamika mu gihe babaheze gufungura bagakina bageze ahantu ahubwo ababyeyi babatubwira yuko n'isi yose mu gitondo batebye no kubazana ngo batavuga ngo tugende hama ku babyeyi babo naho hari ababyeyi bavuga bati hariho nk'umwe nk'akarorero yatubwiye yuko hari akazi yari yarabuze kuri yamubwiye ati ntidukeneye ko dufite umwana. Aho rero ndi ikigo kiyara katuza n'abana biwe babiri ubu ako kazi yarakaronse. Rero utamva ko no mu kudandaza uyu udandaza utekaniwe n'inyungiraza n'umwanya muto mugabo hamwe twashobora kubandana ndizeye yuko n'ukuri bazoronka akarusho.
Ni ukuvuga ko abana baza mu gitondo kare cyane tuvuge nka saa moya bakirirwaho gushika nka saa ngapi? Murafise nk'uko wavuze ibyo mubagaburira aho baruhuke bageze ko baryama uburyo murabufise kugira ngo aba bana mumwakira mushobore kubitaho neza? Abana ni bangahe muri iki gihe mufise mumaze kwakira?
urumva hati yaneza bizutangira ico gikorwa ikibanza cyo kubakiriramo kiriho ico kibanza nato nacyo nicyavuye mu kwitanga kwacu ni ukuvuga ko nta uri kadufasha ukiriha ntaki mugabo twarafashe ikibanza munywanya sanze afise twadusanze dufise hama turahategura uburyo busabwa kuhategura kugira hashobore kuba hazitiye hameze neza bwavuye mu bintu bw'ishyaka ry'abanywanyi nyene bagiye bararondera hamwe umuntu agenda akarata igikorwa akakivuga akacaboneka bagira neza bashobora guterera muri izo duko kuhatunganya neza ariko mu byerekeye uburyo bwo kubagaburira abanywanyi bo nyene bariyungunganya hanyuma tukaguma dufite umwizero yuko abumva kamu wazoti ndabumva ko bakwiye gushyigikira ariko kwera tutibaza ko kuronka abagushyigikira ari ikintu biteza kubaho twavuze tuzitanga kuri aba bana 15 tumaze kuronka tutatumira nk'abakenya hagati kwakira abandi mu kurinda ko turonka uburyo bwo kubafata mu ntamare twavuga ko ari ukwitanga kuri imbere kurusha gukoresha ibyo duhawe n'abandi
dusubira inyuma gato iki gikorwa mu gikora ku buntu abo babyeyi nta mafaranga batanga
oya ye ababyeyi regana ababwiye ko ari n'ababyeyi bantaho nikora cyane bamwe twovuga barota abo bana batabiteguriye bamwe bagirirwa mabi cyane batabwa nabo babyaranye baba bababwiye ngo bazobana ugasanga ntibanabanye babonye bamaze gutwara inda n'abantu atanakimwe usobanu kubabaza kandi noneho n'uwo mutayi bakoresha usanga ari hamwe bavuga ngo nkoresha umutayi w'ibihumbi 10, 15 kugira babeho numva rero ko atahoheza ngo ababwiye ati icyo muterereye ni ukwitanga rero
none nk'aba bana tubwa 15 mwirirwana mufasha abo bakenyezi ababyeyi bariko barisunona bariko bariteza imbere buke buke n'iyo mitayi mito mito baba bafise uburyo mukoresha ni nk'ubungahe kugira ngo kumbure baranko cayi cyo mu gitondo ku gaciri cyangwa ku kagari ibyo mfungurwa bakeneye buri munsi uburyo busabwa ni nkangahe mu gitangura muri iminsi
twavuga yuko kubera tubagaburira ibibaye abaye nyene mbwa bishobora kubatuma babaho twavuga kuri abana 15 babategura nk'imfungu gusanga zishika ku 300,000 ariko hariho n'ababanywanyi bamwe usanga batanguye kubyumvamo cyane kuri ayo mahera dukoresha ugasanga hari uwuvuga ati njye nuko inzoza nzanye ibiharage nk'ejo ntitwagize inama turiho turarabaho bigeze hari umunywanyi avuze ati jewe n'ukuri nzozana ibijumbu urumva ni ibintu byo gufasha mugabo hanini turiko turaharura tukimbeyemo bisaba ngahe twasanze mu 300,000 to 350,000 ku kwezi bashobora kubagaburira izo fungurwa za saa sita
iki gikorwa muri mboni n'impamvu twashimye no kubatumira kugira ngo mukiganire n'abandi ni igikorwa cyiza cyane tubona yuko kumbure no mu yandi makartie mu bindi bigwati haba mu gisagara cya Bujumbura no hagati mu gihugu gishobora gukorwa mu bigwati bitandukanye birafasha cyane umukenyezi iyo yumvise ari muriwe umwana atamufise mu mugongo akajya kurondera ibishobora gufasha umuryango wiwe mubona none ari igikorwa gishobora kugutangurwa mu kibano mu makartie byoroshe nko ku mukenyezi bari karavyumvira wo muhanura iki kuko nkuko twabivuze birafasha cyane abakenyezi bo muri ayo makartie kugira ngo bashobore kwiteza imbere bashobore kurondera ubuzima badafise uwo mwana cyangwa abo bana babiri birirwana
n'ukuri umuntu wese karumva ikiganiro no muhanura kugira umutima wo gufasha abantu batishoboye kubera twese twarose amahirwe amwe ariko hari abantu usanga bafite ibyo bafashisha bafite ibyo bafungura mbere usanga bafite n'ibyo bata nubahanura rero yuko umuntu wese afite icyo afasha ashobora gufasha abantu nk'abo kugira baremurure abo bantu hanyuma ikora nabo bagire icyo bungwe mu buzima bwabo novuga ko ari igikorwa rero de kubwanje iyo aba mfite uburyo bukwiye twokigira tukagira ibigo bitandukanye hatari hake cyane mu gisagara cya Bujumbura mu bisagara biri ku mpera usanga hari ibisagara biri ku mpera usanga ari byo bihungiramo abantu baza bwiruguru baze ngo baze kuhivuza bwiza cyashikino agasanga birabayangaranye rero je notera kama kubishoboye wese yoterera mu gikorwa nk'imwe n'ico ashoboye kutugurura cyane ntagashobora no gutera mu bisanzu rihari kubye kwijana izo mfungurwa cyane cyane
kugira ngo mubandanyishe gikorwa ivyo mukeneye muri kino gihe twumva ko uburyo bwama bukenewe ariko ni nk'abavyeyi bangahe mufise bariko bararera abo bana mwirigwana kuko ni nko kwiyumvira awundi muntu ariko ariyumvira kuguruza ico kigo muri quartier yiwe cyangwa mu kigwati ciyo kugira ngo afashe abana bo muri iyo quartier muri iki gihe abo bana nka 15 basaba abavyeyi bangahe kubitaho muri rusange
murazi ko abana bagora no kuvuga yuko umuntu amaze kurenza abana 10 hari umwe ateza kwategura ibyo afungura ategerezwa kubakinisha umva aba yamaze kugira ingorane mu bisanzwe uburyo ho bubonetse urumva ko hokora abamama bashika babiri batatu hanyuma ivyereke kubagaburira naho umuntu aheza akabashyiriramo utundi twiza bisoboka ko nk'aho nababwiye ni mwene y'amafaranga umuntu akoresha imfungurwa zisanzwe usanga zibuze ibintu byose bikeneye mu bana twavuga rero yuko uburyo ho bubonetse abana bufatwa neza cyane bagafatwa neza cyane 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 n'ababarera bakafatwa neza cyane mu kubafungurira ni ukuri ni igikorwa gisaba uburyo bwinshi cyane ku buryo twebwe icyo dukora tugira ikintu tukunganize dushobora tukabona ko abana bariho banezerewe hanyuma umuntu wese akarusohoye wafata neza cyane nyine bakashora kubaho nk'uko abandi bana bose babaho ariko n'ukuri turabona ko ari ikintu gikenewe cyane kuko ababyeyi barabitwereka ukuntu bahimbawe ukuntu bakurikiza n'amategeko twabahaye babazana iminsi yose mu gitondo 12:30 babashitse tukabona ko badakeneye guhemukira amasezerano kuko yerekana rwose ko ari igikorwa cyiza twabagiriye
ababyeyi rero nabo nyine murabakurikirana kugira ngo murabe icyo biriwe bakora kuko hari abashobora kuba bafise abana bavuga bati reka ndabirize muri kiriya kigo nirigwe mu bindi kumure bitanagira aho bibashikanye bobo nabo nyine murabakurikirana umunsi ku munsi canke bigenda gute
yo mwitore kiri mu bintu twiyumviriye nuko azi kugira umenye icyo ingingo ugendera ko ugira utura abana ubanza gushyiraho ingingo mu gifata bita amakriteri icya mbere nuko baba ari abantu bafise icyo bakora umugambi ukungana kose wo kwiteza imbere bakurikirana nyene kubera kuko basanze bari nabone mu bantu tuhanyigisho zimwe zimwe tujyanye no kuzigana no kuguranana nk'ubu muri iyi minsi twahimbaga iminsi 16 yahariwe kurwanya abakwega abakenyezi twarabahamagaye baraza mwese akavuga aho agezeze bakatubwira aho bagezeye kuziganya bakatubwira hama natwe twahita tubiha inyigisho zerekeye ikoreshwa neza ry'uburyo kugira bukoreshe mu ntumbero yo kunguka twavuga rero ko atari uwo ari we wese aza n'umuntu aba yamaze kunyugwa n'ibintu byo kunyigisho kandi tukavugana yuko tuzoza turose uburyo tubigisha kusika babone ko harimo akarusho si uwo ari we wese nk'uko ivuze hariho abo tavuga ati turarose umwanya wo kwironkera gukora ibindi mugabo tujyana umwana hariya turatohoza rero tukabimenya n'abandi bakatubwira aho babigejeje
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa 10 kugeza saa 11 amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda muri kumwe na Oriane Tangishaka turiko turaganira ku bijanye no gufasha abakenyezi mu makaritsiye mato mato y'igisagara ca Bujumbura ukuntu bo kwiteza imbere mu kubafasha kurera abana babo kugira ngo bashobore kuja kurondera ubuzima rero turi kumwe na kimwe mu bigo biri kubirafasha muri ubwo buryo Reavibaho ni kigo kiri muri quartier ya Kamenge gifise ibikorwa cyatanguye haciye amezi abiri ni kigo kwa citwa Baho Nawe aho bakira abana bari hagati y'imyaka 2-6 bakabafasha kurera bakabafasha abavyeyi babo kubarera mu gihe abo bavyeyi baba bagiye kurondera ubuzima ni ba bana cane cane baba biriwe mu migongo cyangwa ibiriwe bakurikira ba nyina babo aho baba bagiye kwirwa bagerageza kugira urudandazwa ruto ruto mu mayira ugasanga abo bana ntibabayeho neza abo bana biriwe ku ruzuba abo bana bararushe ahandi naho ugasanga abo bana bananahuye n'amasanganya yirirwa raba mu bisagara binini binini rero turi kumwe na madame Brigitte Nshimirimana arongoye ico kigo nyiryo shira hamwe Reavibaho ariko aratwiganira ico gikorwa batanguye ukuntu cifashe n'ukuntu kumbure abandi batwumva bashobora kugikurikira bakagikora mu gufasha umukenyezi mu kwiteza imbere mu gufasha kurera umwana wiwe cyane cyane ku buntu kuko abikorera ku buntu rajishwe ya Amerika rero reka tumira mate turagaruka murakoze
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Je ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi y'Amerika muri wa manyo kiganiro muri sanga turi kumwe na madame Brigitte Nshimirimana areze abana muri quartier ya Kamenge babavyeyi bantaho nikora kugira ngo bashobore kwiteza imbere bashobore kuja mu rudandazwa ruto ruto baba bashoboye kuronka mu mitahe kugira ngo bateze imbere imiryango yabo bafise ico benshi bita mu gifaransa creche no kuvuga ico kigo cyakira abana bakirirwaho mu gihe ababyeyi babo bariko baragerageza kurondera ubuzima. Kazi rero mu kiganiro muri sanga mwese tuje ku mirongo ya telefone ni kiganiro gihe ijambo banywanye bishwe rya Amerika twakire ikibazo n'icyumviro cha Innocent uraho neza
wambe
allo Innocent uraho neza Innocent ngira ngo telefone iri kiramugora reka twakire Etienne uraho
Naho mwaho.
Mahoro neza.
Amahoro mahoro.
Duhamagaye uri he?
Yewe ndabahamagaye ndi mu Burundi ariko nta sino presiza ikibanza nyezina.
Nta kibazo nduga ku ijambo.
Hanyuma ku bijyanye n'icyo kiganiro muri mwe murashikiriza. Yewe icyo kiganiro mu Kirundi bacu mugani bati yakaremye niyo ikamena. Kandi bakongera bakavuga bati Harerimana bahatunda Imana ibintu ibivyo. Ku bintu by'ubuzima rero uko umuntu abayeho icyo nta kibazo Imana niyo iribibona ariko mumbabarire kubera ko nkoza amakosa iki kiganiro ibyo ngira mvuge n'ibyari bijyanye ariko n'ibintu bibabaje byabaye aha hantu byabaye agahomera abantu kuko maze iminsi usiga nimero mukanka kumpamagara kugira ndabibashikirize ku munsi ubu bigenewe kabisa muba mumpaye umwanya nkabibashyira ku mayange mukazabikurikirana.
Reka tubyumve mu majambo make cyane.
Urumva vrema ry'ikintu kimaze iminsi kimbabaza. Naragerageje gusiga nimero biranka mugabo no munsi ko ndabirose ese ndabibabwire muri make murabona rake gweru ahiherereye. Urabona ni rake ihuza ibihugu bibiri u Rwanda n'u Burundi. Tumaze iminsi twebrema tubona ibiziga by'umurengera birerenda muri rake ibyo biziga biraza nta na kimwe kiza kiri ku mutwe byose biza biciye imitwe.
Warabyiboneye n'amaso ga Etienne.
neza cyane nko ku munsi harashika n'ibiziga 15 18 harimo inkumi harimo abagabo harimo abagore usanga bahetse abana
aho rero umaze iminsi ubibona avuze ngo ni iminsi ngaho umaze iminsi ubona ibyo bintu
yarace nk'ibyumweru bibiri kandi byakomeza byigaragaza ubu rero nta wundi uruhande biturukaho natwe twarategereje niba se Perezida wa Amerika mwagira icyo mubivuzeho urumva kuba turi ahantu tubona ibintu twategeza kubibabwira kugira ngo tukore amatohoza kuko birateye amatsiko turabirabaza dutera ubwoba
n'abajijijwe umutekano ngaho onye murabi bashikiriza icyo bavuga ko
ya kubera ko usanga abantu batinya ngo tubivuze ngo biravura bidukora ko abantu bararaba bagahungira ko rumwe nyine bakiyitahira bakavuga bati nimuhape nimuze nyamwe natugende nawe ubundi mu mazi bizima birerenda n'ubu ari nk'aho mushobora kugera n'ubu nimubiburamo kubera bizima birerenda
reka tugerageze kubiturukiranira hafi iyo nkuru yawe hama kumbure hari icyo umuntu ashobora gukuramwo ariko urakoze kuri iyo nkuru
yego kweri turababariye turose inkuru tukababura
urakoze cyane Etienne
Radijwi
rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda muradutunga niza ribijanye n'ikiganiro turimo ariko turahaye akanya umunywanyi yashikirize je yumvira ku byo ariko arabona mu karere aherereye mureka tubandanye mu kiganiro turimo cerekeye ukwitaho no kugerageza gufasha abana mu makartie y'abana aho nikora kugira ngo abakenyezi y'abavyeyi babo bashobore kwiteza imbere mu buryo butandukanye Reka twakire witwa Patrick. Uraho neza Patrick?
Muraho muraho.
Amahoro neza.
Mugira amahoro y'Imana.
Twese. Uduhamagaye irihe Patrick?
Ndano mu Rwanda i Kigali. Ariko ntabwo ari muri Kigali ariko ndi mu Karere ka Muhanga mu Murenge wa Kigwe akagari ka Kinini. Iyo mudugudu wa Nyakago.
Icyumviro canke ikibazo.
Nuko mwabivuze nitwa Tuyishimire Patrick. Mu byukuri nishimiye uwo mama rwose kuba yaragize uwo mutima wo gufasha ababyeyi kurera abo bana mu byukuri ni ikintu cyiza cyane ariko nanone nk'uko twabibonye mu byukuri twabazaga ese bivuze uwo mama hari ikintu bamuha kimufasha kugira ngo abo bana bashe kugira ngo abashe kubona imbaraga zo kubitaho reka kwita ku mwana nta kintu ufite kimufasha biba ari ibintu bigoye cyane bivuze nk'akantu k'indezo gatuma abo bana bitabwaho
urabaza ati niba hari icyo abaha
abo babyeyi barererwa
kugira ngo bamufashe uwo mubyeyi
bamufashe abo bana babashe kwitabwaho babashe guhabwa uburere mbere ko ari n'ikintu kiza kuba yarafashe gahunda gufata abo bana akaba kintu babyeyi kugira ngo ajye kubarera ubu ni ibintu bishobora ubuzererezi ku muhanda reko umwana warerewe mu muhanda n'uwarerewe mu kigo runaka cyangwa se yitaweho akagira amasaha yo gutaha kuba ageze mu rugo aba atashyiriweho mu muhanda reko umwana wo mu muhanda atagira ingeso mbi nyinshi aturaguramo ingeso n'imibereho mibi akarimo akora mu mifuka ibyo bita ubusuma mu rurimi rwanyu mu kirundi ugasanga ni ibintu biba bigayitse ni ikintu cyiza cyane ariko twafata n'ababyeyi ni ukuri ko bajya babiha agaciro kuko ni ikintu cyo gishinzwe rero nk'iki gihe abanyeshuri baba bagiye kuruhuka abana benshi baba bagiye kuruhuka twasibaga niba ari nabi bishoboka n'abandi babyeyi kuba bamwunganira cyane cyane niba ari n'ikintu abasaba kugira ngo ubwo burere bw'abana bubashe kugerwaho niba akajya bashimbika nabo bakaba bamutera inkunga bafite cyane kuko ni ikintu cyiza cyane kugira ngo kubwo nabo abari gukora ibintu bateze imbere kandi nta mvune bakubona
birumvikana urakoze cyane guciyumviro Patrick urakoze cyane
murakoze nkani umunsi mwiza kandi mugiye gitondo cyiza
urakoze cyane namwe Madame Brigitte numvise ko Patrick atereye icyumviro cy'uko kumbure mwotangura gusaba amafaranga make kuri abo bakenyezi naho twumva ari bantu aho nikora icyo cyumviro cyumva gute
Egome se cyumviro yavuze n'icyo kubera kuko n'abazeyi byo kigihe ugasanga ariko ararendegera ariko turaze ukuntu babayeho novuga uko kubitangura bizovana n'uko kuntu umutahe wabo utangwe kwiyongera konko twabibabwiye twavuze yuko tubakurikirana nabo kugira bashobore gutangura kwiyongera mu mutahe wabo uduge kandi uko tubibona ntibazohiga imanga mu gihe tuzatubabwiye ko hageze kugira ko baterereye kuko kuba batabigira nuko basanze ari bantu aho nikora kuko turavye nk'uburyo babazana urabona nyine ko ari babantu yabafite icyo batanga bo gitanga hama tukaguma twizigiye ko kubigisha gutunganya imigambi yabo mito mito bageze ahantu babishyira mu ngiro hazose igihe nabo bageze baterereye ndetse abana batanguye ishuri babakiye kugira ashobore kuza abandi nawe ubundi hoho nibaza ko nabatwumva iki cyumviro hariho nk'abatanga kutumva bakumva babishimye haba no mu bushikiranganji muraba agateka k'abana uburyo babyumvise barabishima tuguma twizera yuko guterera kuzotinda ukaboneka umugabo twebwe tukavuga tuti igihambaye nuko tubona ko igikorwa twatanguye kidashobora gusubira inyuma guhagarika ubundi niyo boterera bizotuma ahubwo twakira benshi kurusha cyane bafatwa neza kurusha ariko interano yabo babyeyi nayo izotinda iboneka
murakoze cyane reka twakire na John ku murongo John uratwumva
Oriane
amahoro neza
uri Washington imbeho ni sawa
shiratanguye muri iyi minsi kabisa uherereye he
jendi muri ayo wantu tuvukana snow irikiragwa nyinshi cyane
iyo ndazi ko snow ibihe by'ubukonje by'imbeho ni hatari
ndamukiriza umutumire
madame Brigitte arakumva
jewe nashaka kumushigikira ku cyiyumviro ciwe uwo mugambi ni mwiza cyane ni umugambi uce hagetsweho namushigikira kugira ngo yagure n'akarere ntabigumiza ibucumbura gusa no hagati mu gihugu abandanye ashigikirana n'abandi kugira ngo bumve yuko gufasha abantu aho bikora no gufasha ibibondo by'abantu aho bikora kugira ngo bafashe gushigikirana kugira ngo baronke ibyo batetse imbere uwo ni umugambi mwiza cyane novuga ati nta muntu n'umwe yumva ko yoba afise ibibondo canke yimije kuronka ibibondo atomushigikira ibyo ni byiza cyane rwose twifuza ko mu gihugu cy'u Burundi byoshikaye hanyuma nanje bikunze muri bundungikire inomero ziwe kuri ku nomero ziwanje hanyuma aricyo nifuza tuvugana nawe hanyuma ikindi nacyo sinzi ngaho ku ijwi rya Amerika twege mu kwa gatatu tuzokugurura ishyirahamwe naryo nyine risa n'irikora nk'ibyo kuba ari ngaho muri USA ndifuza ko natwe tuzobicisha ku ijwi rya Amerika sinzi ubuyobozi bwo ku makuru twocamo kugira ngo natwe tubimenyekanishe kuri ibyo sinzi ko ingene mwadufasha munyandikiye mesaje tukamenya aho twoca n'ingene byogenda ntibizaba bijyanye no gufasha abantu aho nikora nk'uko nyine nawe nyine karabifasha kugukombora mu bijyanye na no gufasha bajya bavugwa mugabo bakabura amafaranga yo kuri imiti yabo n'ibindi nk'ibyo bishobotse mukazompa information itsabyo mwa mukoti
John ni cyumviro cyiza cyane kandi ni intererano nziza cyane kumva umurundi ari mu mahanga ariko yiyumvira igihugu cyiyo cy'amavukiro ukuntu yogifasha n'ukuntu yoterera ni ikintu cyiza cyane ahubwo naringira ndagukunda kubariza aho nyene ndagufatira aho nyene ndakubaza nti none igikorwa nk'iki mwumva madame Brigitte Nshimirimana ari karakora umwoterera gute nk'abarundi bari mu mahanga kumbure ibibazo bimwe bimwe biba biri ku rubuga mushobora kutuba mutabibona ariko mukumva ishyirahamwe nk'iri ikigo nk'iki kiriko gikora ibintu bihimbaje ibintu byiza cyane madame Brigitte wavuze yuko twoguha nimero ziyo mugahuza mukavuganira kumbure ku bindi intererano yanyu mubona itoshika kure cyane amadolari yayo yatoshika kure mu gufasha madame Brigitte
cyane rwose nicyo gituma navuze ati ndakeneye inomero ziwe kuko nawe banawe nikora bariko barakorana nawe birashika ko harimo nk'abantu batifise ukuntu baja kuvugwa shobora kuja kuvugwa agasabwa ibintu bikomeye badashobora gushikako shobora kuvugwa bakabandikira imiti amafagitire adashobora kuronka aho bayakura nibyo natwege twimirije gukoreramo mu bantu nk'abo niko twokorana nawe mu bisanzwe nk'abo bana nabo nyine ariko arafasha irashika hakabamo nk'uwo gwara bikomeye uko intego zacu z'ibyo turategura inkabacya barunze kwa ku kupori kwa mu bihugu mu mahanga batashobora kuronka tuvuye nka karero ati bamurungitse muri Kenya canke muri Tanzania kupori kwayo mu gihe je babibonekanye ko mu Burundi bitokunda turashobora gutereramo mu bijanye n'urugendo canke mu bijanye na rasiyo yo rirayo no kuvuga rero ibyo byose ni ibintu twoshobora gukora namwo cyangwa tugakorana n'abandi ibyo twe tumaze iminsi na twe dufasha mugabo ni kubera tutarashira ku mugaragaro ngo bimenyekane ni nacyo gituma navuze ati ku ijwi rya Amerika ridufashe kugira ngo natwe dushikane ijwi ryacu kure kubera ko nkuko nabivuze mu kwa gatatu niho ishyirahamwe ryacu rizoca ku mugaragaro mu bisanzwe dusanzwe turiko turakora mugabo dukorera mu kuyifasha tugakorera urazi ntabwo dukorera ku bintu biri mu matege no gufasha uwo twumvise ku radio kana kati akeneye ifashanyo turamufasha bivuye ku mutima wacu ko tufise umugwi kandi si muto dukorana nabo tuko tuyungunganya mu masiteti yose nga muri leta zunze ubumwe za Amerika kugira ngo tuzotangure tubona yuko tufise ikintu gikomeye twotangurirako.
John muri leta ya Iowa hano muri leta zunze ubumwe za Amerika turagushimiye cyane kandi turaza kugerageza kuguhuza na Madame Brigitte Nshimirimana mu Burundi. Ni nayo mpamvu dukora ibiganiro nk'ibi kugira ngo duhuze abantu baba bafise ibyiyumviro byo gufasha mu kibano mu gihugu bagire icyo baterereye. Turaza kuguhuza n'ikiganiro kirangira n'umutumire w'uno munsi. Urakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika
isanzwe uyishyira ahantu hasusurutse ndazi birakomeye muri ibi bihe by'imbere.
Ego, urakoze cyane John.
Sawa.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranire Washington ndetse mu kirundiro mu Kinyarwanda. Muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga Madame Brigitte icyo girushikirije ku byo John avuze
asakoze cyane umvise ko nagwanda guhamagara kwavugira cyakenda mushimire cyane ndamushimira ko ndumva ko afite umutima ushushanwa kubera kuko gukora witanga biraryoshye cyane ndamushimire ko ashimye ko tuba en contact bisigaye nko kubivuze ngiyango afite ubudyo bwo kumuha kodone zacu byango nitwaheza tamubya kokudone kugira tude tuvugane nkubu yavuze ikintu kigenda abana ashobora kuba bagwaye muri abo bana dufite harimo umwana nk'akarorero ejo mbere natwari tubivuga afite ukuntu ameze akanguka cyane hamwe twahamagaye umubyeyi we tumubaza igituma uwo mwana ameze gutyo ingene yumvise urwa matarira akiruka tukikumbura nkikagwa umutima wumva rero abana bafite ingorane mugabo atawo bavuza hari bariho cyanumva rero ko bazo umuntu dufite ibyo dukorana cyane n'ukuri nziza yuko tuba en contact na John.
Urakoze cyane. Hanyuma abandi ba mama abandi bagenzi bawe boba baterera muri iki gikorwa cawe abo mwirigwana mu bagenzi bawe canke mu muryango iki gikorwa baragitegera baracumva kuko usanga nkuko abivuze hari utuntu duto duto bashobora gufashamwo amafaranga ashobora gufasha imfungurwa z'umunsi abandi bakenyezi barabitegera barabafasha.
Novuga ko umva ko hakiri kare hari benshi batarana bimenya mbere ku mbere bari ko razumvira ngaha ariko abo muryango twegeranye barafasha bavukanye barafasha abagenzi baraza kuhagendera bakabishigikira abandi bafasha n'abanywanye n'ibishyirahamwe baterera mu ntererano dusanze dutanga ukatusanga rero baremeye guheba cyose bakavuga bati udufaranga twose tubonetse tuzokora mu ico gikorwa nko mu nama twagize ejo bundi hari unababwiye nko mama cyangwa avuga ati ni ukuri nzozana ibintu bafungure urumva ndumva rwose yuko umuntu wese abishoboye ashobora gufasha notera kamo cyane cyane nk'abo bafite ikintu cyose bashobora nawe depoza n'abyo biza bibiri by'umuceri bakabihasira babaterereye bizigiye ko bareba bazofasha ntibari bwabimenye cyane.
Urakoze cyane. Reka twakire Innocent kumbure telefoni ya Mukundiye. Innocent turi kumwe? Innocent uratwumva?
Eko ndamwumva.
Duga ku ijambo.
Ndiga mu Kanyosha.
Duga ku ijambo vuba vuba kuko nibaza ko uri ahantu hari akaruru.
Ukomeye cyane na kirevo kese kirenge turashimiye uwo mukenyezi yemeye akeganya abo bana akaca bakora ngaho mu ngaraba kadi ni uto nabonga mukamini ukonda wona awa na vile kwa kiganda mukisikara tachova kora kadi damo na niwe yeshikano ni mo yani makati akabatu wa kienda tava na lajama miwa barakandi ba kuti uwe ba kuti ni kubo tachova kora niwe yoraba yora ni uto nabonga ukuta niwe yoraba na baandi tachova kora akabatu chini hamu na baandi. Isho dikopa ya tangu jeli chiza chana kani natu kwa kusele kani kwa kusele isho dikopa ni chiza chana
urakoza chana yunusa urakoza chana Madame Brigitte umva benshi bariko baragukeza bariko baragushimira ku gikorwa urimo tugerageje gusigurira nkuko bo baba bifuza gufasha badategera neza ubuzima bw'umwana wo muri kartye nka Kamenge cyane cyane abafise umubyeyi ntaho ntikora buba bumeze gute umwana yirirwa koriki arirwa nande yo nk'uyo mubyeyi yaronse nka gatahe ugasanga aragiye bigenda gute umwana ubuzima bwe buba bumeze gute
nukuri ubuzima bwabo bana bumeze nabi cyane medana bitane kuko umuvyeyi aba hagaritse umutima nicaza gutekera umwana nuko uvuga rero yuko ibintu umwana kenera urabizwa ari byishi urukundo uw'umwana kumugaburira kumwoza kumujyamika imwe abana izo ntibabironka nuko uvuga rero yuko umuvyeyi wewe sukuvuga ko abayansa umwana mugabara bati none ninaguma ngaha ndamwitaho aza gufungura iki utusanga yari umwana usanga ari no wijyamiye munsi y'igiti cyangwa afite umubanyi yamukundi ati yamusigarane avuga ngo yamusigarane na mugabo ntaheza amenye yuko yamusigaranye ntamenya ko yafunguye nk'ubu iyo ariko yatubwira kuri abo bana batubwira ati iyo dushyitse n'ukuri batatubwira yuko bafunguye bafite akazina bise mu mama barera bamwise mudogo ngo mudogo ngo ya ngo yatuhaye umuceri ngo mudogo yatuhaye atwigije akaririmbo usanga rero babura ikintu bita epanisement sinzi ko navuga ko ari kwiyumva neza
kwisanzura
ugasanga sa
kwisanzura kwidagadura
kwidegenza umunezero kwidegenza hari akantu usanga babuze nyene hanyuma ikindi natusanga bafite umucafu mwinshi wowo hano tubabwira afiye bavuga ati giyambaye nuko ndonkitse ndabagaburira ugasanga rero nibaruhuka ugasanga baragwana cyane atawubanguranya ubuzima bwabo bana nibubi cyane nyene birakenewe yuko ababitaho ubwitse bafashije bakitaho abana mugabo cyane bakitaho nabo babyeyi babo kugira ubwo buzima bubi buhere bashobora kubitaho bo nyine twagutse tunagiye mbwira abantu bariko bavuga bati dutora abana twe mwumvise yuko si abana turera si ikigo ko twe turashyira imbere akamaro ka afekisiyo hagati y'umwana n'umubyeyi ni abana gusa dutora mu gitondo hanyuma ababyeyi bakabahitana no kubasahiriza gusa nayo kubarira koko nyakuri kugirwa n'abo babyeyi babo nyine mugabo twe turabasahiriza muri uwo mwanya bari ku mirimo
Radio Ijwi rya Amerika Ijwi rya Amerika rero rubandanye kubashikiza ikiganiro muri isanga muri kano kanya muri studio indwi muri kumwe na Oriane Itangishaka tumira mate turagaruka
banywanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Madame Brigitte Nshimirimana ho mwishyirahamwe Reavibaho ikigo baho nawe nico turiko turaganira ko ikigo baheruka kugurura mu minsi yahera haciye amezi abiri aho bariko barafasha abana bato bato bari hagati y'imyaka 2 n'itandatu bava mu miryango y'abavyeyi bantaho nikora badafise ubuzima bwiza kugira ngo abo bana rero bashobore kwirirwa babitaweho abo bavyeyi baje mu gukora urudandazwa rwabo baba bafise bakora kugira ngo biteze imbere ico kigo baho nawe kiragerageza kwirirwa nabo bana kikabitaho mu gihe abo bavyeyi baba bariko baragerageza kuja kuronderera imiryango yabo Madame Brigitte uko kuntu mwagize umutima wo gufasha muvuga mutireka twirirwa nabo bana tubafashe abavyeyi babo bashobora kuremurwa bashobora kuronka uburyo bwo kuja kuronderera imiryango yabo hari inyigisho muri ko muratangura kuyumvira ko abo bana ko muri ko birirwa amasaha menshi mu kigi wanyu barafungura bararuhuka nka yandi matreshe yandi ma ibindi bigo mu gisagara cha Bujumbura byifise bifise uburyo bwinshi cyane barigisha abo bana barabinyigisho zitandukanye byo mwaratangiye kubikora muri umvira navyo nyene kuvyongereza mu bikorwa muri kumurakora mu byo kwita abo bana
ico cyumvo cyari cyiza cyane mugako ko mwavyumvise ibintu nkize bisaba uburyo twebwe tudafise muno mwanya kwera kuko harababigisha bo barabantu bafise umushahara muravyumva aho bari ibintu bisaba uhinga bwinshi busaba uburyo ariko nkuko bivuze bivana n'ubwihe uburyo bwoboneka gushika uno munsi turatagarukiza kuko buryo dushobora kubafungurira kubakinisha ariko nico cyari ikintu cyiza cyane kwera amakreshe yandi murabizi yuko ni gikorwa cinjiza amafaranga avamo abo bana bakaca baronka n'ito bahemba ababigisha nawe twebwe ni kibanza tubaha no kubitaho kubasahiriza ariko hamwe ho gihe umugira neza nko kuri kurabivuga abyumvise avuga ati reka twubunganye hazobe ikintu kibatuma bashobora no kwiga bikaba nka kreshe nka zirya zindi n'ukuri cyo dufata cyane kuko urumva nakaje kubategura kugira batangure ishure bazogende ku ishuri bafite icyo bazi ubu cyo dukoresha sasa mu tuntu duto duto dusobora uwo muntu asanzwe wafasha cyangwa dushobora abanywanyi bamwe muri twebwe kuko mu mico yacu tuvuga tuti ufite akanya naho nyuma ya saa sita iwaca utanke akagita aterera ufise akazi muri utwo tuntu akagira mugabo ntibibe mu buryo ntibiba mu buryo bitunganije nk'uko byategereza kuba nawe ubundi ho byo bari byiza cyane n'ukuri birakenewe ko n'abana nk'abandi bateza kuba mu buryo bumwe nk'abandi bana
birumvikana reka tubandanye ku mirongo ya telefone duhe abanywanyi b'ijwi ry'Amerika kariyo kubandanya bashikiza ibibazo n'ivyumviro twakiri Anatole Anatole turi kumwe
yego mwiriwe neza
amahoro amahoro ikibazo cyangwa icyumviro ikibazo cyangwa icyumviro
jewe
alo Anatole
alo
numva Anatole atari yiteguye cyangwa atari karatwumva neza sinzi ikibazo kiriho turaza kugerageza kumugarura ku murongo wa telefone tubandanye kiyago Madame Brigitte rero icyo cyumviro ni cyiza cyane nkuko twabivuze mubona nk'abariko baratwumva mu gihugu hagati haba nk'umukenyezi ariko ariyumvira ati mu buryo bwo kwiteza imbere kwanje ubona ari ikintu kumbure kuko n'abana baruguru nabo nyene birirwa mu migongo ya banyina iyo bagiye ku isoko kurima birirwa mu migongo ya banyina hoho ubona nk'icyumvira nk'iki cyo kwirirwa n'abana no kubitaho kugira ngo ntibirirwe muri iyo mirima ntibirirwe ku ruzuba ubona cococo ukunda haba kuri uwo mukenyezi avuga ati reka negeranye abana bo kuri uno mutumba bose ndabirirwane canke ndabafashe abo bavyeyi babo bashobore gukora utundi dukogwa ubona ari ikintu cokora ni ikintu gishoboka
nibaza ko uburyo bwa ruguru abana bayeho biratandukanye cyane n'uburyo bw'ino ruguru niyo twakuye twese turazi ko umuvyeyi yagenda kurima cyane afite umwana hanyuma ugasanga biramukundira yuko ashobora kumujyana, ugasanga kubera umurimo akora ufite abana benshi usanga ariho bakuru bashobora kutamusigarana umwanya bataragenda ku ishuri. Rero nabona umenya uburyo bw'abaruguru buratandukanye cyane, uburyo bwo kuba bajya ababyeyi buratandukanye n'aba turiko turavuga twebwe. Numva umenya ni igikorwa coba ki hanini muri Bisagara bya Bujumbura, muri aya makaritsiye twita amakaritsiye periferike ari ku nkengera
Bisagara. None nk'uko wavuze ubunyi mufite abana 15 ababyeyi bo hafi yanyu, ubwo ntimuronka abantu benshi cyane rwose bifuza kuzana abana babo ngaho, ariko bidakunda kumbure byo tuma munatera kamo kenshi kugira ngo muronke ababafasha cyane, abandi ababyeyi baraza nabo nyine bifuza gusiga abana babo ngaho, onye bigenda gute?
Baraza nyene twara tukitangura bata biyongera buke buke, hama twasigiye twabwira tuti reka tubanze tugerageze kuri abadufise tubone ko tubishobora, hama tubandaye dutera kama abadufasha nibyashika tukabaronka n'ukuri abana tuzobakira. Twavuga rero yuko nk'uko bivuze ndateye akama abantu bose bashobora gushyigikira ku buryo dushobora kuronka uburyo bwo gufata umugongo abo babyeyi kugira baronka agataha ikiyongera, uburyo bwo gushobora kugaburira abana imfungurwa zikwiye cyane cyane uburyo bwo guha akashirukabute kaboneka aba mama bashobora kuraba abana, kuko nk'uwumvise ko ari umumama umwe atararunganirwa gatoya n'abanywanyi barota akanya, ariko byiza aba mama bategereza kuba bakwiye ku buryo abana banazidukwiye ko bafashwe neza. Ndakeka kamo rero abatwumva bose kugira bashobore kutufasha ku buryo dushobora kongera abana bakiyongera kurusha, kuko ababikene ni benshi cyane, n'ubu benshi ntibari bwabimenye, ndazi neza ko nababyumvise batoza kutubaza n'icyo dushobora gufasha.
Mukamenge neza na neza mukorera ikigo kiri ahagana he neza na neza Mukamenge?
Mukamenge muri karitsiye yitwa Mirango ya mbere ku ry'umunani nimero 12.
Aka nimero none ka telefone bashobora kukuronka ko wabakumva kugira ngo mwifatanye mu gikorwa muri mwo niye?
Yego, ni 1995 muri fasa ni 1995
Subiramo.
Ikariyo na WhatsApp.
Subiramo.
Ni 1995
ni ukuvuga 1995 1997
Yego me. Nibaza ko na John yayumvise.
Ego John na
wewe. Kuna yari ayibajije.
Cyane. Turaza kugerageza kumurondera ku murongo wa telefone tuyimushikirize neza neza niba atayironse muri aka kanya ashobore kwifatanya namwe. Nabandi kumbure barahandi mu mahanga kuko baratwumva mu bindi bihugu, abarundi cyangwa abanyarwanda bifuza kwifatanya namwe barashobora kubashikira kuri iyi nimero.
Yego me, babakoze cyane kuri iyo ntererano kugabura abo bana n'intererano y'uburyo bushobora gutuma tugira akarusho mu nyigisho dushobora kubaha cyane cyane n'ababyeyi, kuko ibyo byose birasaba uburyo kuko n'abantu n'ukuri bisaba ingufu nyinshi kugira bashobore gutahura n'icyumva uri kurabaha.
Ego, tukitangura kumenya ibijanye n'igikorwa mukora aho Mukamenge, ahanini twumva cyane ko ari igikorwa cyo gufasha abakenyezi bakorewe amabi. Utubwira muri make uko icyo gikorwa cyifasha abakenyezi bakorewe amabi ayahe, bigenda gute kugira ngo mubegeranye mubamenye mutangure mubafashe?
Ego me, abakenyezi bakorerwa amabi atandukanye n'abakenyezi bona cyane abakobwa bakiri bato bamanuka Bujumbura kubera bibaza ngo baje mu buzima bwiza bwo mu Gisagara, ukasanga bashitse badafitengene babaho, hari ha busanga bafatwa ku nguvu, hari abaca bahendahendeshwa utuntu tutajyanye tuzu, ukasanga rero batwaye inda batiteguriye nyabagabo batwaje bakaca babata, ukasanga rero hariho n'ugenda bakamara n'ukwezi kumwe ngo yamugize umugore wiwe ugasanga yamuheze nibajya rero tusanga bagomba bagenda mu barabara bahendwa n'uyu wundi amuhenda bya Rwanda akazana bya wa kabiri nabo rero twavuga ko ari abakenyezi n'ukuri usanga ari aba bakira abana twavuga umwana usanga yabyaye umwana nawe nabo kubatora nako urababona no mu ibarabara nk'ubusebwe mu gutangura habaye akanzwe kita kankete gatoyi ko kuganira kutembera tubaza abakobwa babyaye bakira abana katusanga rero ni benshi cyane twahere kuri abo twageze ko ankete utanga kudatsa babigisha mu bijyanye n'imigambi yo kwiyunganya kuziganya no kugurana na tuntu twabo ni ikintu gikoreshwa cyane ino kugira tubumvise ko amahera baba bafite naho twari duke hari nk'umugari mu kirundi bavuga ngo isaba isaba iri iyo rija ko bashobora kugira bakironkera agatahe gutangura abaza nabo bakaza bunganira mu nyuma nibaza rero ko nabo nuko twababonye ubundi ni benshi
ni ukuvuga baraza hari izindi nyigisho baronswa muri icyo kigo bijyanye n'ibibazo baba baciyemo ziba ari nk'izi
ubwa mbere inyigisho za mbere zari zijyanye no kubanza kubumviriza hariho usanga ari abantu baciye mu bintu bibabaza bafite ibikomeye byinshi ku mutima twavuga ko hari inyigisho zijyanye no kubumvisha yuko ubuzima bushoboka ko baratari bato bakabanza bagatuza bakumva ko hariho abantu babitaho babakunda izo nyigisho rero bamaze kuzironka bamaze kumva baremye tuba tubigisha ibyo bijyanye no kuzigana no kuguranana tukabigisha ibijyanye no kumva yuko bafite agaciro bakumva ko ba
Madame Brigitte birumvikana ko telefone yiwe icitse
banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
radio ijwi rya Amerika ndabwiwe ku murongo ko dushobora kuronka Madame Brigitte Nshimirimana turiko turasozera ikiganiro Madame telefone yari igoranye gato ariko akajirambo ka nyuma dusozera turabashimiye cyane ko mwafashe kano kanya ko kuganira natwe no gushikiriza ibikorwa muri mu byo gufasha abana bo muri quartier Kamenge twizere ko nabandi bashobora kuhamenyera kuharonkera ubumenyi bw'ukuntu bashobora gufasha mu kibano cyabo mu bijyanye n'ubuzima n'amagara y'abana ijambo ni rwawe
yego mwakoze cyane namwe kubona mwantumiye nkaba ndose akaryo keza kuvuga icyo gikorwa nizera yuko banyumvirije bose harimo benshi bafite icyo badutereye mu icyo gikorwa nkongera ndabasaba yuko aho bari bose cyane abantu bafite ibintu babona birenga ku byo bafise bo kwibuka ko hari abantu banayo nikora bakeneye ababasahiriza
urakoze cyane rwose uyu yari Madame Brigitte Nshimirimana wo mu ishyirahamwe Rehavi Baho afise ikigo gifasha abana bise Baho nawe aho hakaba ari mu Kamenge muri Mirango ku ibarabara ry'umunani yashikirije na nimero yiwe ya telefone aho mushobora kumushikira mukamufasha ukamutera intege mukamufatana mu mugongo muri iki gikorwa cyo gufasha abana bari hagati y'imyaka 2 n'itandatu aho mu gisagara cya Bujumbura ari kuri nimero 95 95 79 79 hamwe n'indwi no kuvuga 79 905 797. Murakoze cyane rero mwaduteza amatwi kuri uno munsi wa Mungu aho twari mu kiganiro muri Isanga tugerageza kwihweza ubuzima n'amagara y'abana no kugerageza kubuteza imbere mwari muri kumwe rero naho yanitanga ishaka ndabashimiye ndabifuriza umunsi w'Imana mwiza mubandanye mwumviriza radio mukunda ijwi rya Amerika duherereze kuri kano karirimbo
radio ijwi rya Amerika yabani ikibito cyacu radio y'Amerika yo yabaye ikibito cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye ikibito cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye ikibito cyacu.